Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu wa kaburungu radio yacu vewa kaburungu com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic unikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga cyo munsi aneni cerekeye nikiyeta barundi bashika amajana atatu impunzi zicumbitse mu ikampi imahama banditse basaba ko leta y'u Burundi yovugana na leta y'u Rwanda n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi HCR kugira ngo bafashe izo mpunzi utahuka. Yamara aho iryo kete risohokeye, bamwe mu mpunzi z'abarundi batangaje ko badashyigikiye icyo cyumviro, kandi hari n'abavuze ko basanze bari ku rutonde rw'abo barundi bashika amajana atatu kandi batari barabisavye. Hariho kandi n'amakuru yatangajwe umunsi avuga ko hari abantu bapfuye nabo nyine bari kuri urwo rutonde rw'abantu basavye gutahuka mu Burundi. Uyu munsi rero turi kumwe na babiri muri abo barundi, turi kumwe na Emmanuel Bizimana ashyigikiye uyu mugambi utahuka mu gihugu cyamwibarutse, tukaba kandi turi kumwe n'umufasoni Jacqueline Nduwayezu nawe nyine akaba arongoye ishyirahamwe rijejwe ingo n'imiryango muri iyo kambi ya Mahama. Reka rero dutangurire ku mushyirantahe Emmanuel Bizimana. Emmanuel Bizimana, muraho. Muraho, murakomeye. Yego, mbe nashaka mutubwire mu majambo make cyane rwose ibintu byatumye mufata ingingo yo kwandika ikete risaba ko u Burundi, u Rwanda na HCR bidakorana kugira ngo mutahuke n'ibihe imyaka itanu inyuma yaho muhungiye mu gihugu cy'u Rwanda.
Icyatumye dufata ingingo yo kwandikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari kutandayishimye yaramaze igihugu cy'u Burundi muri iki gihe n'amatora yabereye ahereye kugira ngo bashobore natwe nk'abandi barundi mu bindi bihugu kutanzania batahukane iteka nk'impunzi ziri mu nkambi ya Mahama mu Rwanda. Icya mbere ni uko ubwa mbere ubuzima bw'impunzi murazi ko butoroshe. Icya kabiri icyatumye turi ngaha uno munsi navuga ko yari intore kadazifatiye kongo za politiki, aho bamwe mu banyepolitiki bavuga bati ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza nticyemewe n'amategeko. Ibyo bituma bamwe bagenda mu mabarabara, radiyo amwe avuga ati biracika, bamwe barahunga kubera iyo myigaragambyo yamwe irabera mu gisagara cya Bujumbura ndetse n'ahandi. Rero natwe nk'abandi barundi bituma n'umunsi turi muri ubu buzima. Icyatumye twandika ikete ni uko icya mbere imvo yatumye tuba turi ngaha uno munsi itakiri itagihari.
Hari iyo kete risohoke, hari abarundi benshi banditse bari muri iyo kampi bavuga ko murabo bantu 300 harimo abantu basanze bari ku rugo rutonde kandi batabisavye ikango hariho nabantu bari ku rugo rutonde barapfuye kandi bavuga ko abantu bifuza gutahuka mu Burundi ari bake cyane ngose aho muhavuga kwiki dore cyane
bavuga ko bitanze ku rutonde batugeze babimenyesha ntabwo yuko icyari kinyoma cyambaye ubusa ati gute nibaza yuko imbere y'uko umuntu amushaka kuri urwo rutonde twaramubaza ko abyitwa tuvugana n'ibyo tugiye kugira akaduhereza byangombwa byiwe atagahata amaze kubiduha tukamushyira ko nibaza abo bose bavuga ibyo umuntu ahenda kuba cyangombwa kiwe nibaza yuko aba yemeye ibyo yamubwiye kandi mugabo bose nta muntu n'umwe byigeze biboneka ko yagiye mu nyamiramabi atangaza ko byangombwa byiwe byaba byaribwe kugira ngo biboneke ko basi kuba twabikoreye mu nzira imbere ko tumushaka rero inyuma y'aho bigazanyuka rugiye yahabona hariho bamwe bafite inyungu kuba turi ngaha abanyepolitike ndetse n'abandi bavuga ngo badaharanira inyungu za politike bavuga ngo bari mashyirahamwe baharanira agati y'akazi na muntu bahunga igihugu baciye bakoresha uburyo bwose bushoboka bajya kumanukira bamwe muri bajya bari kuri mitaho bari ku rutonde ndetse baciye no mu nzego zitwara impandi muribuka neza ko rudagwanika bamaze kujya kuhabona umuntu bita Maragarita Barankitse asanzwe atwara mudesharoma afite n'ibikorwa ngaha mu kandi n'umupatineri wa hase yatelefoni umwe muri twebwe wo bita Hategimana Fereu amubwira yuko amuciye umugongo azotanga ibyo afite byose tutaza muvana ngaha ndetse n'agatwete byo guhasiga ari muri bamwe muri abo yaciye aca hasi hejuru akoresha uburyo bwose kugira ngo abwire bamwe bari gukora biga rutonde ngo bagende kuvuga ko bagiye ko batagihuje inama ndetse umuntu amenya neza ko mu gutelefoni wo bitatanga imana dore wose ari mu ntumbero y'ukongemeye umukoroma kugira ngo arebe ko nawe yovuga yuko kugira rutonde cyangwa igasinya atari ibigo bamwitanga ariko bamurahira amubwira ati nta nkange utasinyiramiye ko byo nyigisha ibyo ntange amenyere zare kugira ngo ndi mbata ngo mu buhungiro
mwavuze Mushana Emmanuel mwavuze ibintu byambaye cyane rwose abantu bakorompa impunzi ikamwavuze n'abazitera ubwoba amajambo mwavuze mwashikirije n'amajambo ya ahari yavuzwe nawe nawe abantu muvuze
bajya ko nimwe aba mushaka kumenya yuko ibyo mvuze ari ukuri muzo rabe amajambo umupfasoni maze ko barankiza yashikirije kuri telefone cyangwa kuri telefone cyangwa igenekerezo rya kane z'uku kwezi kumwe n'iminara ijya kwandiko aho ubwiwe yemera ko yatelefonye wo bita Hategimana Fereu ari muri bamwe muri bajya bagize basize ko umukono kuri bijya kwandiko nashaka kuvuga kuri abo bantu bavuga ngo hari abitanze ku rutonde ngo kandi barapfuye nibaza moto bariza muri hasel y'uko umuntu yapfuye bakamukura kuri byangombwa cyangwa nimba koko umuntu yapfuye abandanya afata imfashanyo itanga na hasel nibaza ko ibyo byose bihabanye n'ukuri kuko iyo umuntu yapfuye bamukura kuri cyangombwa ntabandanya afata cyane aboneka kuri cyangombwa kiyanye ntoya nk'uko abavutse bajya ko niko n'uko yamukuraga
musare bavuga ko ho bariho abanyapolitike bafise inyungu z'uko impunzi z'abarundi ziguma muri iyo kampi y'imahama ivyo nivyo mwoba muriko mushaka kuvuga
ko mubyo mugiye kukubwira ufatiwe no ku matangazo niyoherwa gusikiriza n'umushingantahe bita Frederico yahoze ari icyegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi birerekana neza ko mubyo yavuze yuko impunzi ataragera ko zitaha kanihagera ababyeyi bamenyesha ibimenyemizwe rero nibaza ibyo byose iyo bategereza kumenya ko tugeze gutaha ikindi nashikiriza nuko twebwe twashikirije ikiri ku mutima twashikirije icyifuzo cyacu mvuze ko hanze byose biri mu kandi y'imahama bishaka gutaha uno munsi ariko n'abashaka gutaha uno munsi bigomba ko ari uburenganzira bwacu kubishikiriza kandi tukubahiriza tugataha uburenganzira bwacu n'ikimenyane cy'uko abantu uno munsi bashaka gutaha ni uko benshi naho mu kwishyira ngaho mwoba bajya baremeza neza ko bifuza gutaha ndetse bamwe batangiye no guca mu buzima bi bagenda bitemewe n'amategeko no kugira ko hari umuryango w'abantu babiri ugizwe n'abantu imiryango ibiri igizwe n'abantu icyenda bagaruriwe ahantu bita Igahara ku ruhande rw'u Rwanda berekeza mu gice cy'Umuyinga bagaruwe bagira bambuke basubiza mu ikanda.
Nyuma yaho umwandiki Jokete umukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ya sanu agishuye mu rugendo yagize mu Kayanza reka tubanze tumumviriza.
Icyo gituma ngaha mu Kirundo tuzi yuko mufise imiryango myinshi yahungiye hajya hakurya, mutelefone imiryango yanyu mwabwire bitahire mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Duhiriwe duhishije abo Barundi birirwa barataka batakamba ko babarekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Mbere benshi muri bo baratevye barita barandika ikete basaba ko ubutegetsi bw'i Burundi bwo bafasha bagataha. Nihaba ibyo bihugu bahungiyemo byabafashe nk'ingwati, kuko turabibona ko byabafashe nk'ingwati, kuko nta muntu ashaka gutaha mu gihugu cyiwe haba igihugu kimwankira. Turasavye rero yuko icyo gihugu cyo barekura bakitahira mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Mwitegure kubakira kuko nabacu nabanyu. Abiteguye kubakira ni bande? Ni baba banyiye gutaha basaha gutaha, ni bave hasi bitahire twe turiteguye kubakira. Hanyuma tuzaba turabatangirira ku rubibe ababuza kwitahira iwabo.
Nashaka mugire icyo muvuze kuri iryo jambo.
Ijambo umukuru w'igihugu u Burundi Foundation yashyikirije asa n'ibishyira ku kibazo twamwandikiye. Twabyakiriye neza kuko mu byo yavuze ko biteguriye kutwakira, biteguriye kudufasha kugira ngo dusubire mu buzima busanzwe. Navuga ko impunzi muri rusange ngaha i Mahama ijambo rye baryakiriye neza cyane. Aho kiye hose nta na kimwe nta kindi bayagaturo ku icyo kintu, ndetse n'umuvugizi wiwe mu byo yashyikirije yashyikirije ko biteguriye kutwakira no kudusubiza mu byacu ndetse no mu bikorwa twahora dukora. Navuga ko uno munsi ageze ko impunzi z'i Mahama nazo nyine zishobora kugira gute gutaha tukajya kubaka igihugu cyatwibarutse kuko ubuhungiro burahanda.
Ego tugarutse kuri abo Barundi banditse basaba gutahuka nk'uko Musa na babivuga hariho bashobora kuba bamaze kugabishwa, umutekano w'abo Barundi muri iki gihe wifashe gute?
Nibaza yuko tuvuze ku by'umutekano uba mu mutima. Navuga ko dutekanye kubera yuko aho duca aho duhita usanga bamwe batubwira ibitihavuguye, hari abarimo bariyungunganye bavuga bati umutetsi usana ngaho afatayose amajambo mupasteni Maragarita baransinze yashyikirije komvansiyo yagwahije kuri bamwe basinye kuri rya rwandiko. Ibyo sino kubesha yuko dutekanye namba, ariko muri rusange kubera yuko abifuza gutaha ari benshi nino kandi cyane ari bo benshi gusumba abatabyifuza, ntawe duhaga cyangwa ngo dutegere mu ibarabara batugirire nabi, na cyane cyane yuko inzego z'umutekano ngaha na nyine zifatanwe neza ndetse n'abagenzi kandi muri minisiteri y'u Rwanda igezwe dukontumiriza nabo nyine barababwiye barasiguriye bamwe bavuga yuko kushikiza icyiyumviro cyo gutaha ari uburenganzira bw'umwe wese. Navuga yuko muri make ibyerekeye umutekano nyine byifashe nuko muri iki gihe haba dushaka gukoresha uburyo cyangwa uburyo ugasanga bakugiriye nabi, hasigaye hari abenshi cyane butuma umuntu uno munsi ashobora kubura ubuzima mu buryo butangaje. Icyo gituma rero umuntu Amaragarita Barankitse yubahutse akavuga yuko basinye kuri rya Rwanda akavuga muzajya gukoresha uburyo afite bwose, kandi mukaba muzi yuko amafaranga arayafite n'abamuyoboka arayafite muri icyo gihe
bagira kugira ubwoba. Mutera abanyapolitike muri rusange baba abari hanze cyane abari mu gihugu mu Burundi ni nka kane?
Akamu jewe nk'umuntu yahungiye i Mahama notera abanyapolitike bari hanze, icya mbere ni uko nobabwira cyambere nuko bo barundi gusomba uko baba abanyepolitiki bagaharanira inyungu z'igihugu gusomba ko baharanira inyungu z'uruhande barimo bagaharanira ineza y'igihugu cyatwibarutse bahanira ineza y'abarundi bose baba bari mu gihugu baba bari hanze kugira ngo igihugu cyongere kuronka amahoro n'umutekano. Nugira ndababwira ko iyo urondera ikintu impaka kironke uko bagishaka atibivuze kubera ndabivuze kubera yuko aribo novuga imboneza mu byerekeye guharanira ineza cyangwa se hakina muntu guharanira ineza y'abanyagihugu babo nka Mandela cyangwa Jose wo muri Urugo abo n'abantu baharaniye ubwigenge n'umwitegenzo w'abanyagihugu bo mu bihugu byabo ndetse n'izo forte negative no kwita ibiro be barabishinga birananirwa abayoboke babo barafungwa abandi harahura n'ibibazo bitandukanye haba gupfa n'ibindi nabo nyine barahungwa nka Mandela yarahunze mu nyuma arabona yuko kuguma mu buhungiro atacyo bizomufasha aravuga arafata icyemezo abatereka ntahe yamaze gutaha banamufata baramukira abandi baramufunga ariko mu nyuma uko iminsi yagiye iragenda bagiye kubona yuko cyo bamufungiye atari cyo baramurekura atwara igihugu yubahiriza abazungu n'abirabura igihugu cy'Afurika y'Epfo cyenda kugira iteka mu makorongo. Umwe bita Jose yaraharaniye kwishyira no kwizana ko yaje kubahirirwe arafungwa n'imyaka 13 mu nyuma ku kigongwe ararekurwa ariyegereza ubutegetsi mu nyuma banamuhana n'inzego baramuha kuyobora ibitata bitandukanye by'igihugu yandikwa n'umukuru w'igihugu wowe waracyana hari yarakoze birashimwa n'abanyepolitike navuga bari hanze ni uko bategereza kumenya yuko gukoresha ingufu atabyo bizotuma igihugu uno munsi cyongera kuba Uburundi bw'amata n'ubuki. Mfatiyeho ku itangazo y'ubutabire 2008 yatangaje birateye isoni kumva umuntu umunyepolitike aharanira ineza y'abandi kwishyira no kwizana naho uko abishaka akabisa byazagenda avuga ngo agiye guhungabanya leta iye kuyihungabanya adahungabanya imiliyoni ibiri navuga rero nibamere nk'abo bandi bajya umutima amenya ahubwo batahuke nimba atacyo biyagiriza koko n'imitayo yabashize ko batahe wenda baburane uwudotsinda agire gute
aho uca mutahira mugashika mu Burundi imigambi mufise ni nk'iyi
aho guca dutahira tugasubira mu gihugu cy'umuntu abaye umunyagihugu y'umuntu asubiranye kwitwa umunyagihugu aba afite uburenganzira bwose mu bisata byose ubwenge afite ashobora kubukoresha mu gisata cyangwa kuri uko mvuga tuzoteza imbere igihugu nkanjye nahunze ndi umwigisha ndasubira mu ngenda nongere nigisha abarundi bene bacu abana bene wacu kugira ngo igihugu gitere imbere cy'igihugu gifite ibintu byinshi ushobora kugikorera mu gihe wucu wumva ko gifite imbaraga yo kugikorera. Aha turi kumwe n'abarimyi, turi kumwe n'abadandaza bifuza gusubira mu bikorwa byabo, turi kumwe n'urwaruka rugifite ingufu. Abo bose barashobora kugira icyo bafatira igihugu mu guteza imbere, na cyane cyane yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari ubu Evariste Ndayishimiye yavuze ati ni leta nkozi kuba yari leta nkozi ikeneye abakozi. Leta mbyeyi rero nayo nyine itegereza guca inkoni ngufi. Wambaguza ati musaba iki ubutegetsi buriho uno munsi? Yewe nk'umurundi ari mu buhungiro nasaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yewe umubyeyi koko nk'uko yabivuze adafite inkoni ngufi arakosheje nimba nabo kwise inkoni zitatu cyangwa zine zitanu abakubite zibiri abakubise zibiri abakubite imwe kugira ngo abashyire ku murongo bose hamwe agire ishavu ryacibyeye agaruke ibyo unogena ntabimusabye kuko iyo uwari umubyeyi bisaba ko umubyeyi koko
mushyanahe Bizimana Emmanuel akamo nakomotera abarundi muri rusange nakae
akamo nashaka gutera abarundi muri rusange. Icyo nashaka kuvuga, nashaka kubwira abarundi bene wacu boye kwama bakibanza bene wabo cyangwa bagenzi babo bakigira urubanza ubwoko kanaka urubanza intara kanaka ko burya nta miranda hazi. Ibyo ushaka kumenya yuko ibyo wavuga mugenzi wawe atari ukuri usaka wewe ibyo bakuvuga no kuri wewe yizemo ukabigereranya ukibona ko ibyo bavuga ibyo navuga bihabanye no kuri wewe wiyiziko muri icyo gihe cyari gushaka gutangura abandi ko ibyo bavuga bakanaka ko ari bazi atariko bimeze kuko ufata ati ngewe bavuga ko meze uko kandi ngewe ko n'ibyo sikomeze muri iyo ntumbero nashaka guhamagara abarundi bene bacu baze baragerageza gutahurana bareke bareke kuza baragezanya bavuga ngo bakanaka bakanaka bizatuma igihugu cy'u Burundi gitera imbere kizatuma igihugu cy'u Burundi nk'uko umukuru w'igihugu ariwe ubu yavuga ati harageze ko abarundi bitwa abarundi aho kwitwa abatutsi abatwa abahutu twitwa abarundi koko icyo kintu nibaza bishobora kudufasha cyane
Emmanuel Bizimana murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio ijwi ry'Amerika
nawe murakoze cyane no kuba mwashoboye kuduha imikoro zanyu kugira ngo tugice dushikirize ku bijyanye n'igihugu cyacu murakoze cyane nejo cyane ibyo ni byo gutera akamu mukeneye ko ari cyo ari cyo biro duterera mu gihugu cyacu murakoze
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Turi kumwe kandi na Madame Jacqueline Ndwayezu umuyobozi w'ishyirahamwe rijejwe ingo n'imiryango muri village aho umikambi ya Mahama muraho neza mufasoni Jacqueline Ndwayezu
niko ngaha n'amahoro ngaha munani
tugaruke ku ngingo kwikete yanditswe n'abarundi bashika 300 bari mu ikambi ya Mahama bakaba barandikiye umukuru w'igihugu kuzerekeye cyane cyane ukuntu bofashwa ukuntu leta y'u Burundi yokorana na leta y'u Rwanda n'ishyirahamwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijeje kwitaho impunzi kugira ngo abarundi bafashe abarundi bari mu ikambi ya Mahama bifuza gutahuka batahuke mu Burundi ubwa mbere na mbere nashaka mwebwe mutubwire muri iyo kambi ya Mahama mwabyakiriye gute
muri iyo kambi ya Mahama aho baboneye ubwo rwandiko aho bumviye ko hari urwandiko rwandikiwe umukuru w'igihugu ku byerekeranye n'ibyo gutahura impunzi hafi 300 zipfuza yabaye nk'inkuru umengo mu nkambi ntiyakiriwe neza n'impunzi ndetse n'ubuyobozi kubera twavuga ko ari abantu 300 ahubwo n'akagwi gatoyi k'abantu babitunganije bafise imvozi imwe cyangwa ziriya kandi ubona yuko ari abantu bafite ibyo bariko barakorana hagufi na leta y'u Burundi ibyo banditse ko basaba gutaha harimo mu ntonde bakoze harimo abo babwiye barigisha igihe kirekire yuko botaha hakaba n'abandi bisanze ku ntonde batarimo atanibyo bigeze basaba bisigura yuko izo ntonde zakozwe harimwo ibintu bitagiramwo umuco kuko ababikoze ntawuzi intumbero yabo iraboneka naho icyo bifuza bati twifuza gutaha icyo twabyumviriye ko nuko gusaba gutaha n'umuntu kugatwe kiwe si abantu baja hamwe ngo bavuge bati twifuza gutaha bica biboneka yuko habaye inyigisho nkavuga nti buriya iyo hageze ibintu icyiyumviro cyo gutaha abantu bakaza ari benshi bati turatashe kibari icyumviro kije muri bose icyarimwe kubera baba babona ingene ibintu biriko biragenda nkakurya aye umuntu mu guhunga tawe yahitana n'uwo mu gutaha umwe wese yo kwiyumvamo gutaha mu gihe yumvise amahoro ahari ntibisaba rero inyigisho ntibisaba
madame Jacqueline mwavuze ko abo warundi amajana atatu ari abantu arakagwi gatoyi cyane rwose ariko umushyirantahe Emmanuel Bizimana ari mu banditse iryo kete avuga ko ahubwo ijya ari petition yanditswe n'abantu bakeyi ariko abantu bifuza gutahuka muri iyo kambi ngo baharugwa ari benshi cyane rwose ikintu mubwira ni ke
nka twebwe nk'impunzi icyo cyiyumviro Emmanuel avuga ati ni benshi cyane ibye cyiciyumviro ntacu dushobora kumenya cyangwa ngo tugire icyo tukivuga ko uko impunzi ibihumbi birengane bishika hafi 60 cyangwa birenga nta muntu asanzwe ashobora kumenya umwe umwe icyo yiyumvira kubera ngaha ari mu nkambi umuntu nta muntu yo cyangwa beshe ngo yaravuganye n'impunzi zose ariko turazi yuko umuntu abirondeye iyo bimenya icyo tuzi ni uko iciyumviro cyo gutaha hari amahoro ntawe utokigira ariko iyo amahoro ntiyigi icyo navuze ni uko amahoro ntiyigishwa nta muntu asansibirizwa ngo babwire ngo hariya ngo hari amahoro amahoro uwo ari we wese yabona amahoro aca kuri mega amenyesha amakuru ku makuru mutanga ku bintu bigenda bigaragara bati ubu uye mu Burundi turamaze kingana uko nuko tutumva umuntu yishwe tutumva uwanyurujwe tutumva ibyagenze gute bakavuga bati hari naho tuba twarumvise ingingo ivuga ati leta y'u Burundi yarafashe ingingo iminsi n'izi yo kubuza ibikorwa by'imbonera kure zo kubuza ibintu abiri ibyo rero abantu bari mahama bakurikiye amakuru niho bumenya
bazita
hariya mu Burundi hari hamahoro harageze ko dutaha ariko
turetse ibyo mwumva mu maradiyo atandukanye ikintu ku bwanyu mubona cokorwa kugira ngo mwumve ko mutekaniwe mushobora gufata inkingo yo gutahuka n'iki nk'iki
kugira twumve ko dutekaniwe dushobora gutaha bwa mbere ingingo yo gutaha zigifatwa n'uwo ari we ingingo yo gutaha habanza kuba gutekana k'umuntu ndo kubyiyumvamwo bakabyiyumvamo ari benshi kubera baronse inkuru y'imva yerekeranye n'amahoro mu Burundi hanyuma noneho amakungu canke abatujejwe baba leta y'u Rwanda yaba iy'u Burundi yaba HCR bovuga bati by'ukuri amahoro arasosiye mu Burundi impunzi ntizitaha jewe niko ndabyumva ariko gutaha biva mu mutima amahoro ari mu mutima w'umwe umwe hanyuma agakwira mu mitima y'abantu
bose kuva uruhagara rwadutse mu Burundi mu 2015 hari ibintu bitari bike byahindutse hari leta nshasha eka hariho ubutegetsi bushasha hari amajambo ahumuriza yashikirijwe akaba nk'uko mwabyumvise kandi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yateye akamo impunzi z'abarundi ngo zitahuke akaba yateye akamo kandi n'abarundi ngo babakire neza utu twamo twose mwebwe ntacyo tubabwire
akamo k'umukuru w'igihugu amajambo avugwa turi ngaha turayumva ariko twebwe turakurikira cyane amakuru ukurikiranye ibyo yatubwiye ubusemi aha aye mu Kirundo urabona yuko ubwa mbere umengo iyo bashaka ko impunzi zitaha ubwa kabiri ukaba umengo ashaka ko zitaha ngo azihane agatangura kuvuga ati hariho abahunze bakoze ibibi, hariho abahunze bagize gutya. Rero uca wumva yuko n'ijambo riba riteye amakenga, ugaca tubona yuko ibyo Uburundi buvuga nze urabye ibyo Uburundi byagiriza u Rwanda ari nk'umuntu aciye ubwenge, aca abona yuko biteye nka kujya k'umugabo yirukanye umugore wiwe, aca ashaka ko hari undi mugabo yotoriye umugore, abashaka yuko uwo mugore yopfa ayerera akaguma yangara, ahubwo uwumwinjije mu nzu niwe baca bashwana n'uwe yamwirukanye. Iyo twebwe hariho ibintu byinshi usanga tudatahura, kuko murazi impunzi ntizikurikirana cyane ibya politike, usanga ziri ahantu iyo wamaze kuba umuntu ameze nka ntawe nikora, abasigaye ari umuntu ari ngaho ategereje arindiriye ati mbega none ibi bintu bizogenda gute bizogenda gute. Ariko icyo twabagira coco ni uko ibi bintu abazi kubitohoza ndazi bariko barabitohoza, icyo bazoshikako tuzokibona. Ariko icyo tuzi coco ni uko gutaha imvura n'imperuka impunzi ziziyumvira gutaha. Ariko rero ikintu nagomba kugaruka ko ni uko imvugo y'abanyepolitike umunsi yomera nk'indiro niho umuntu yovuga ati iki kirameze neza, none impunzi ziri mahama nizo ndoba zikora ibyaha, nizo zagiye zikoze ibyaha. Mbega iyaba twashobora kumenya ati mbega ubwoko bw'ibyaha bakoze ni ubuhe
muri rusange,
kuko kugeza ubu zipfa
muri rusange. Mufasoni Jacqueline Nduwayezu, perezida yateka abarundi bari mahama n'abandi bari mu yandi makambi impunzi abahunze igihugu akabasaba gutahuka, ariko akavuga ko abakoze ibyaha bazobihanirwa nk'uko abarundi muri rusange bavuga ko kudahana ari amakosa. Ivyo si ibintu byumvikana,
ariko hariho ikintu umuntu arinda kumenya. Harya aye yego ngo ni leta mbeye, harya umubyeyi ndiyo umwana yoba yakoze ikosa akamuhamagara ngo amukubite, ntashoboka aza ngo amukubite, ahubwo abanza kwiruka. Naho umubyeyi umwirukaga amufata ariko ariruka, nta muntu yavuga ati yego data arampamagaye ndagiye angubike. Hari igihe umubyeyi ashobora gukubitira umwana ubusa n'igihe ashobora kumukubitira ikirukuri. Mbega ko twabonye ko umuntu ashobora kubona abantu benshi bakubiswe neza, bakubiswe nabi, abajya abantu bapfuye bakubiswe nk'abakosorwa, ukosorwa arakubitwa agapfa akajya mu kuzimu. Rero nyakubahwa twebwe turabona yuko ibi bintu by'aya makete y'abahunguka binyegeje ibintu byinshi.
Hari amakuru yatangajwe kandi na umushyanahe Emmanuel Bizimana nawe nyine akaba yayasubiyemo, avuga ko hariho abarundi benshi bahora bafatwa ariko baratahuka mu Burundi bavuye muri iyo kambi ya Mahama. Ayo makuru niyo
Emmanuel arashobora kuba bazi, ariko twebwe impunzi ntabwo zizi, ariko abo ba Emmanuel barabazi, kuko kirashobora kuba aricyo gikorwa cyabo ariko barakora, bakaba barabikurikiranye bafise abo bahunguye abamaze kuja mu Burundi ni benshi cyane bava ngaha, ariko ntibaho n'igikorwa cyari kuzarangaho kiba cyari cyarangiye cyane byabakwenye ko kidashoboka, ko
tama motera leta gurundi naka
itayo bigena akamba kiri tetere
mu na ko namwe uvugana atacu vamwe
bide cyuga nta kamwe duterane tayi bonde kuko turafise ubiyo bazi tuvugira turafise ngo rimwe none rero ko gese rimwe tayi ndi hari ko kiba kandi ndatsi kiri tradidi cyabana utera kamo kanashi
Jacqueline Ndwayezo umuyobozi w'ishyirahamwe rijejwe ingo n'umuryango mu ikampi ya Mahama murakoze cyane rwose ku kanya mwa radio ijwi ry'Amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byimviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
kandi no mushana he Lionel Laize akaba ari mu rwaruka rw'Arundi wewe akaba yagumye mu gihugu hagati kuva aho uruhagarariye mu 2015 Lionel ndashimiye urakoze cyane gose kuba witavye radio ijwi ry'Amerika
murakoze namwe ngaho ku ijwi ry'Amerika turongeye turabakengurukiye cyane kumwe n'umuguma mudahengeshanya tabizi yuko mutavugira kuri FM mu Burundi bwabo turabona bikungira mu mama mugerageza guhereza ijambo abarundi turabibashimiye cyane ngaho kuri Jugya America
eh kuri cyo kibazo cha FM nyene muvuze turizeye ko abatetsi biradio ijwi rya Amerika n'abatetsi bajejwe urwego rukurikiranira hafi ibinyamakuru n'amaradio bazote bakumvikana kugira ngo abanyagihugu bashobore kutwumva kuri FM n'ikintu abanyagihugu bose banyotewe
ego cyane nibaza yuko byokoreka kuko ngerageje kuraba hariho amashyira hamwe amwamwe muri ico gihe giheze kuva mu 2015 bitari ko biravuga rumwe na leta bitari ko birabona ibintu bumwe ariko uno munsi bavuga yuko ni leta mbyeyi ni leta nshasha ni leta nkozi ikintu rero cyo gutuma tumera ko makuru ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'igihugu mu buzima bw'umuntu wari we wese nuko ibaza yuko leta mbyeyi nkuko bivuga yoshura kuraba ukungena imigenderanire y'umwishi makuru eka mbere kiretse nibyo na muhuza makungu nibi byiwacu ngaha mu Burundi byo gira ngo bose bagashura kwa meriyora amakuru akatangwa mu buryo bwose kandi mu buryo budahengamye n'icyo cy'u America na BBC tutazibagiye zose bigasura gukora ku mugaragaro umunyagihugu wase agacagura amakuru agatoho ashishimiye wenyine kuko amakuru guhana amakuru n'ukumbiza amakuru n'ikintu gikomeye mu buzima bw'igihugu
murakoze cyane rwose reka rero tuje kuri Donido ikiganiro cy'umunsi nk'uko mwabyumvise abarundi bashika 300 bari mu ikampe impunzi ya Mahama baherutse kwandikira igihugu cy'u Burundi eka u Rwanda hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi HCR bakaba rero basabye ko bufashwa mu gikorwa cyo kubatahukana mu gihugu cyabibarutse ariko rero nk'uko muwizi nk'uko mwavyumvise abarundi bose bari muri iyo kampi siko babibona hariho abavuga ko hageze ko batahuka kuko cyabahunze cyarangiye mu gihe hari abandi bavuga ko nyabona ikintu bahunze kitararangira mwebwe Lionel nk'uko twabivuze mu ntango muri mu Burundi mutubwire mu majambo make cyane rwose abarundi bahunze igihugu mu tekanigwa mu gihe utahuka ari abagisa makenga
Ego murakoze cyane jewe ikibazo kuva intore ka 2015 kuva zigitangura twagumye twumviza amakuru ijya nino yababa muri mu gihugu yabari hanze y'igihugu cyikuri n'ibintu bibaje cyane kubona uno munsi tugeze mu 2020 kumva hari impunzi zikiri hanze kumva hari impunzi zikiri hanze n'ibintu bibaje cyane kuko guhunga n'ibintu bibiruhije n'ibintu bibaje sumunezero rero jewe ntarandiriye cyane kuko ikibazo cy'impunzi by'ukuri hariho abantu babyifashemo nabi cyane 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 abanyepolitike ku mpande zose n'aba jewe navuze yuko impunzi by'ukuri impunzi iyo ari yo yose nicyatumye ihunga yubona yonyine aho ihagaze kuko hariho abariko barahunguka hariho abariko barahunguka nk'abo muri Tanzania tuma tubona abariko barahunguka naho hazi igitigiri gikeya bariko barahunguka by'ukuri abo rero abo bariko barahunguka ni ugufata decision kuko guhunga ntawubaza mu guhunga burya nta muntu abaza ubundi ngo duhunge
ariko muri abo
nta n'undi muntu ubaza ati ngo duhunguke
ariko muri abo bantu Lionel bagise amakenga bavuga ko ubwicanyi bubandanya eka ivyo bahunze muri rusange bikihari baravuga ikibazo cy'imbona yakure abo barundi mu babwira iki mu buhumurizwa gute
tubugishije kuri ga Federike John umunyagihugu mutoyi umunyagihugu ndi ngaha mu Burundi kandi by'ukuri ndagerageza gukurikiranira hafi ibiba mu Burundi mugabo nagerageza kubwira yuko hariho impunzi by'ukuri reka nshire entre guillemets kuko si bose hariho impunzi zitavuga zitifata nk'impunzi kuko hariho impunzi zivuga nk'abanyepolitike zivuga nko kumengo zahunze nk'abanyepolitike n'izindi mpunzi zivuga ati twebe twarahunze twahunze injyane twahunze umutekano muke turakeneye guhunguka abo rero bahunze umutekano kuko uko byari biri mu 2015 nuko no munsi biri mu 2020 by'ukuri tureka kuvuga tugezaho duhengamiye ahacanye hariya siko biri kuko by'ukuri mu 2015 hari intureka za politiki mugabo uno munsi siko biri rero umuntu agerageje kuvuga ngo abantu baracicwa ngo mbonera kure bya cari zihari jewe nagira mvuge yuko nagira nshimire leta ishasha ihari mbere ku kintu yakoze no vuga yakoze kuko ndi ku butaka bw'igihugu uko imbonera kure zari zifise ingufu ubwa mbere uno munsi siko ziri ntembere igihugu cyose ingenda igiro n'umutaga uno munsi siko biri no kuvuga yuko harabaye hukumo kwa leta yuko buza Fabrice ingufu zari zifise mu guhohotera abanyagihugu by'ukuri rero nagira mvuge yuko by'ukuri impunzi no kuri bomenya icyo basaba gusaba gutaha hari icyo urabaza kuko impunzi ntizahunze zarasize inshuti mu gihugu nibabaze ati eske mwebwe muri iyo bimeze gute mugabo niba hari ikindi kintu bahunze mwe bya politiki hariho ibyo bagirizwa narabonye hariho imitahe leta yasohoye niba atabatari muri abo nuko ibaza yuko impunzi yohunguka by'ukuri ikavuga ati reka dutahe hama leta nayo ikamera nk'indi yenyine nk'uko babivuga ikabakira by'ukuri ntihagire umuntu akanugirwa amaso ntihagire umuntu ahohote kwa ikigahagarara nyine nk'umubyeyi hama nagira nsabe yuko ku mpande zose yaba muri leta yaba mu bahunze bari hanze y'igihugu ko bokoresha imvugo runtu uko biri kose n'abantu waba uri muri leta hariho nk'imvugo umuvugizi w'umukuru w'igihugu yashikirije hariho imvugo by'ukuri uba ukwiye gushikiriza ukumva yuko uri umubyeyi w'abarundi bose mugabo uri umubyeyi ufise famiye ufise umuryango hariho imvugo iyo akuna kazi ufise mugabo hariho imvugo utegeza gukoresha ya diplomasi kugira ushobora kumva yuko abanyagihugu bashobora kuvuga ati naka yavuze ijambo by'ukuri abanyagihugu twese twagiyumvisemo yuko yavugishikiriza ijambo runtu by'ukuri iyo ku mpande zose ndiko ndumva yuko bose bari kwashyikiriza amajambo atari meza yaba bahunze eka mbere n'umuvugizi mukuru w'igihugu hari ijambo atakoresheje bitari byiza cyane
ariko abo bagifite amakenga mu nshingano Lionel nk'uko babivuga batanga uturero abantu ubwicanyi bubandanya kuba ejo bundi hatangaje amakuru avuga ko hari abantu baturiwe mu mazu yabo abo bose abakoze iryo barantu baramenyekana abo bantu ntibafise ikibatuma babandanya kugira amakenga
ego cyane ni kuri Federike novuga yuko by'ukuri uvuze ati jewe habaye mu kuvuga ugupa ubusa niho nzohunguka ndumva muri kintu cyo cyo Burundi kigoye bigoye biragoye kumva yuko uvuga ati jewe ni numva abantu badasuriye gupfa niho nzohunguka biragoye cyane kuko no mu 2012 abantu barapfa aha bantu ntibari bahunze mu 2010 abantu barapfa aha bantu ntibari bahunze mu 2005 ngaha mu Burundi abantu barapfa nubundi impunzi ntizari dufite impunzi ziri kuri to uno munsi meze rero bavuga yuko impunzi zitosaba ibintu bavuga zitosaba mananiza kuko by'ukuri aha mu Burundi abantu barapfa rafapasi marumbisa abantu baturiwe mu nzu umugabo zishobora kuba amaregani madokonti y'ibintu by'amatongo y'ibiki n'ibiki kuko turavuga injyane za politiki kuko turavuga imishamirano yahari mu 2015 uno munsi ntayo iyo imishamirano yabaye mu 2015 iyo yatumye abantu bahunga uno munsi iyo mishamirano ntayihari uno munsi mu makarite yose mu gihugu abantu baratekanye nta mabara ariko arazibigwa nta mabuye nta bintu bakora turira nta biko baragira hanti nuko bata yuko kuvuga ati no munsi niba bya bintu bya manifestation bitahari atakajagari kari mu makarite reka ndabe reka mbaze reka mpunguke by'ukuri niba atari ibindi bintu umuntu ari kwaragerageza kuramba rero no kwibaza yuko impunzi yo kuvuga imvugo y'impunzi ikongera ikigenda nk'impunzi ngo ntiyigenze nk'inyapolitiki kuko wigenje nk'umunyapolitiki uri impunzi aho bifatiye indi sura icyo bifataga n'indi sura kuko iyo umuntu wari we wese birababaje guhunga n'ibintu biruhike cyane by'ukuri umunyagihugu wese ufata ingingo agahunguka ntabo bantu amagana atatu sinzi ko ari byo cyangwa ko atari byo narabonye urwandiko n'ukuri barinze bafata ingingo bakavuga ati reka twandike duhunguke baravertishije leta ati tugira duhunguke rero leta nibifate mu ntoki by'ukuri nibifate mu ntoki irabukunye nayo bafasha hakaba ukunye bavugana n'igihugu cy'u Rwanda bakarabo kumwe nabo bantu bashobora guhunguka kandi birashoboka n'ibintu bisanzwe cyane nta mananiza birimwo
mu kandi cyane cyane rwose abanditsi rujya rwandiko bashaka amajana atatu bo bavuga ati eka aho guturarenga ngaho turi abantu benshi cyane rwose iyo ni petition yanditswe n'abantu bakeyi yamara igitigiri cy'abantu bashaka gutahuka ari benshi mu gihe abandi nabo bavuga ko kuri urwo rutonde hariko n'abantu bapfuye eka hariho n'abantu basanze bari kuri urwo rutonde batigeze basaba gutahuka aho majambo make cyane rwose muvuga kuri iki
Frederic Jendo Murundi mbwa barundi baragoye abarundi baragoye kutavuga ukuri abarundi nta kuri na gatoyi bafise umurundi umwe savuga ibintu yikwegera ko kugira ashobore kuronka ko afise ukuri undi nawe avuga ibintu yikwegera ko kugira ashobore kubona ko afise ukuri nizera yuko ntabyo nzi neza ntabwo nagize amankete ndare yuko eske aba bantu barahari mugabo hari habahari hari habahari kuri urujya rwandiko niba kuri urujya rwandiko hari habahari niba kuri urujya rwandiko hari abantu bavuga ati reka twebwe twandike ntibaragiranye si leta y'u Burundi bakunda kuvuga ngo ngugira amanyanga si leta y'u Burundi yanditse rujya rwandiko irongerero rirarukwikije umukuru w'igihugu uko biri kose leta y'u Burundi nivugane na leta y'u Rwanda barabukungene bashobora gushikira bajya abantu bari hagi mahama babasigurire reka niba batera ubwoba ntibareka gutera ubwoba impunzi yaba abanyapolitiki bahunze ntibareka gutera ubwoba impunzi yaba n'abanyanga na leta y'u Burundi nireke gutera ubwoba impunzi babona ati twebwe abipfuza gutaha kuko babigira muri Tanzania atabipfuza gutaha ngibi ubudo bwo gutaha aho muzoshikira tuzobakira uko babasigurire barabe ko badataha erega hariho igitsure Frederic hariho ukungira ati muravuye ngaha nimugume ngaha hariho nk'umuntu avuga ati ngo hariho nk'umuntu yashikigira fapasi ngo uhakubi mbwa ngo wobimva ayo n'amajamba adata by'ukuri mu Barundi tutakwiye kujya turashikiriza nk'abarundi by'ukuri abo bavuga ngo nibisonze ngo bigumye ayo n'amajambo mbega bande barashonje bagaburire basi nimubona ko bashonje nimubagaburire abarundi bararushe uko ku mugumo mubakinira ko abantu bagumo babakinira ko abanyapolitiki babakinira ko nk'uko umengo ni ikibuga cyo gukinira ko abarundi abarundi namwe nimuce ubwenge abandi ngo cy'ubwenge umwe wese icyukwiye gukogwa aba ari cyakora akora ibikwiye by'ukuri abarundi baca ubwenge bareka kuguma bagendera inyuma y'abanyapolitiki nk'intama zitabona ni mwiyambure muri ibyo byara by'abanyapolitiki kugira ngo ushobore gushika namwe aho mwishikanye by'ukuri kugira umwe wese ashobore kumva yuko ubuntu yabuhawe umurundi biradoshe kumva yuko ari mu gihugu ciwe ariko ari degembya reka gukurikira rero abanyapolitike yaba ku mukuru w'uruhande cyangwa ku ruhande ariko umuhoza avuga ati ndafashe decision nta munyapolitike yambaye mu Rwanda nanjye ndafashe decision ndavuye mu Rwanda cyangwa ndavuye muri Tanzania aho bagiye barahungira cyangwa mu Buganda ndatashe hama leta nayo byukuri ikore nka leta mbye ibuko bivuga yakira abo barundi kandi burundi asubira kuyerera asubira kuyerera kubera uko cyo gikuriya ubakire byukuri umuntu wese ashikire mu byiwe mu mahoro
Lionel Ndayizeye umurundi akiri mu barundi bato Nerutsen kurangiza amashuri kaminuza ibujumbura mu Burundi murakoze cyane gose ku vyumviro bishimiye mutanze byerekeye ikintu ikibazo cy'impunzi z'abarundi aho bari hose cyotorerwa umuti mwakoze cyane gose
murakoze namwe ngaho ku cyuje America tsonge tubashimira cyane mukoresha ingufu mushoboye navuze yuko kuri FM mutavugiraho mugabo mugira guma mugirageza kugira mushobe guhereza ijambo abarundi by'ukuri twagira dusabe na leta mbyeyi yuko yohereza umwanya igahereza umwanya urubuga abajournaliste batandukanye nabo bagasubira turakeneye kumva yuko igihugu twumva yuko ari igihugu nyabagendwa nkuko babivuga tukumva yuko by'ukuri umunyagihugu wese ajyama akabyuka ari mu mahoro turakeneye yuko by'ukuri impunzi zotaha hama leta turakeneye yuko yo plasa abantu babishoboye bariko bashiraho leta bariko bashiraho inde gutandukanye ni plus abantu babishoboye ni plus abantu kora bambaye umupira w'umugambwe ni plus abantu kora ngo bashigikira umukuru w'igihugu muri ubu buryo cyangwa buriya mugabo umukuru w'igihugu yaratowe turabivye uko umukuru w'igihugu n'umuntu ashishoda cyane na plus abantu babishoboye abatabishoboye basezerere ariko abashoboye gukorera igihugu abashoboye kunwanisha abarundi abari bo bakwiye gukorera igihugu abo bantu kandi turabivye uko mu Burundi bahari turabashimiye ngaho cyane ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane gose turashimiye kandi n'umufaso ni Jacqueline Nduwa Yezu nawe nyine yagize uruhara mu kiganiro tukaba dushimiye kandi na Bizimana Emmanuel nawe nyine yagize uruhara mu kiganiro bakaba ari impunzi mu kambi y'impunzi i Mahama mu Rwanda turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza America
chacho muguterera igihugu cy'Uburundi yabaye isubizo chacho mugutanga ijambo mubanyagihugu yo yabaye isubizo chacho radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo chacho radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo chacho ya bini bikemereje abarundi babo James Jabrice Jabrice cyane nonyi record
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mana uri hehe ndakwiture abanje bakwaye abawe bakwaye mazu nkizi mazu dukizi Tatu, but I tell you.